Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Ndabaramukije incuti bagenzi mu rucezi muri kano kanya ndabahaye ikaze mu nganiro yanga cyo kuri uno munsi uri mikro muri kumwe na Jewe Alexandre Bizimana. Turahera mu Rusenda aho havugwa ikena ry'amazi ku bigwati biri hafi y'ikambi impunzi z'abarundi ya Rusenda. Haraheze iminsi ine abene gihugu bo muri ibyo bigwati bifashisha amazi y'ikiyaga cya Tanganyika. Tubandanirize imurongwe aho ishirahamwe Save the Children ryashyizeho imigwi ine yo guharanira ikurikizwa ry'uburenganzira bw'umwana mu bigwati bya Katalukulu, Murongwe, Malinde na Katanga. Umugwi wose ugizwe n'abagore n'abagabo 20 b'imyaka yisumbuye. Idonido na Amani Dawudi mu ijwi rya Aimable Kavunjapori.
Izo komite uko ari zine burimwe imwe yose igizwe n'abantu 20 bakaba bazokareherizwa ubwenge kugira nabo bigisha abandi mu bucimbiri butandukanye buzoba bwahiswemo n'ishyirahamwe Save the Children. Intumbero akaba ari ugukingira no kurwanira agateka k'umwana, ariko nyuma y'izo nyigisho bakazohabwa n'ibindi bikorwa. Kugeza ubu ntiharashyirwa ahabona umunsi nyezina hazotangurizwa ku izo nyigisho. Ayo makomite yose agizwe n'impunzi n'abakongomani bose hamwe bakaba bangana 80. Mwamenya ko izo komite zituruka mu bucimbiri bune nyene aribwo Katabukuru, Murongwe, Malinde na Katanga, bukukira groupe y'abarara ya ruguru n'iyabasimu ku mayepfo muri segiteri ya Mutambara iri muri territoire ya Fizi.
Tubandanize mu Rusenda aho 160 bagendana ubumuga, abasaza n'abagendana ingwara zidakira bahawe inyigisho zo kugene bo kwibeshaho inyuma y'izindi fashanyo z'amashirahamwe. Bakazoza babonana ku mpera z'ukwezi kose kugira ngo barabire hamwe ibyakozwe. Abo bakaba bigishijwe kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 2017 ku bijanye n'ingene bo kwibeshaho mu buzima busanzwe babifashijwemo n'ishirahamwe Kimuntu IDES ku bufashe bw'ishirahamwe rijejwe impunzi HCR. Ku bwa Gabriel Nzazu ajejwe gukingira impunzi muri HCR mikambi ya Rusenda, avuga ko 160 muri abo aribo bazofashwa muri uyu mwaka wa 2019. Mu kurangiza tuje ibuvira, abakuru b'ibisagara batatu n'ibyegera byabo bashyizweho n'umukuru w'igihugu bari mu nyigisho ku bijanye n'intwaro muri icyo gisagara. Abo nabo n'abakuru b'ibisagara bya Uvira, Katmituga na Baraka. Sifa Munyaka n'inkuru irambuye ni mu ijwi rya Ivete Munezero.
Ibisagara bitatu bishasha ivyegera hamwe n'abarongoye akarere bari mu nyigisho kuva kuri wa gatatu itariki 20/2 mu gisagara cya Uvira, akaba bari umukuru w'intara ya Uvira Uibaraka hamwe n'Uikamituga. Abo barongozi bakaba bahawe inyigisho ku kwegereza ubutegetsi abanyagihugu ku mategeko yega akarere hamwe n'ibwirizwa shingiro. Umworosha nyigisho kuri uwo munsi umushinga nawe Jonas Mutiki Rutala yamenyesheje abari aho ko ari abarongozi b'intwaro na politike bisigura ko bafatanya iby'intwaro na politike ko bobwirizwa kugendera amategeko yo gutunganya yo kurihisha amatagisi yo gukorera ku mugaragaro yo kugira icyo babika nayo burongozi. Umuhanuzi mkuru wa karere ku bijanye na politiki kwegereza ubutegetsi abanyagihugu n'ibijanye n'imico Idesbart byabuze wayuguruye icese izo nyigisho, yababwiye ko bakwiye kugendera amabwirizwa y'itunganywa ryiza nko gukorera ahabona, kutarenganya, kugira intumbero irashe no kurihisha amatagisi kugira ngo intwaro yabo ivugwe neza. Tumenyeshe ko izo nyigisho zizorangira kuri uwa gatanu itariki 1/3 zatunganijwe n'umuyobozi mukuru w'akarere ku itegeko ry'umukuru w'intara zifashijwe na Monisco.
Na ndangirije ikiganiro cyo kuri uno munsi mwagiteguriwe na Serge Bisimwa ahagarikiwe na Jean Kahora, mwagishikirijwe nanje Alexandre Bizimana, naho ubutaha murakoze.